Uyu munsi mukuru wahimbajwe watunganijwe n'ishyirahamwe ry'amaradiyo asamiranira mu Burundi ya BR rifashe umugongo na bumwe mu buserukezi bw'ibihugu byabo mu Burundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO gitaho inyigisho imico n'akaranga. Uhorongo ya BR ashima intambwe amaradiyo ageze ko mu Burundi, yibutsa ko uyu munsi uhimbajwe hari amaradiyo yugawe. Onezime hari ubuntu akavuga ko kenshi amaradiyo yugarwa kubera ibibazo bya politike, asaba ubutungane kunyarutsa imanza z'ayo maradiyo kugira umunyagihugu asubire kumviriza iradiyo yipfuza.
Nagira ndabibutse yuko ibyo guhagarika amaradiyo ku mbuzi za politiki byatanguye kera. Hariho iradiyo yitwa Radio Cordac yahagaritswe kuva muri za 75-76, ubu naho 2015 munazi zahagaritswe. Ku bijyanye rero n'izo radiyo no munsi zidakora zugawe, ikibazo kiri mu butungane. Twe cyo dusaba nuko ubutungane bwo gukora igikorwa cyabwo, hanyuma kumure bikunze izo radiyo zigasubira zigakora, hama umunyagihugu agakurikirana iradiyo yifuza.
Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko iradiyo ifise uruhara rukomeye mu buzima bwa minsi yose, na cyane cyane y'amakuru atanzwe yatohojwe neza.
Uruhara rw'amaradiyo ni rwiza ko rurakurikirana abagize ingorane, hari nk'ibyabaye bakabivuga, hari nk'amakuru atari bakayabeshyuza.
Ndakunda umuntu avuga inkuru yamaze kuyitohereza akabona inkuru kugira ngo iragenda kugira byubake n'abandi. Birato umuntu agiye ibyo zigira ati igihugu cyacu kimeze neza, nta bintu by'intambambyo birimo. Umuntu amenyerana n'akazoza k'igihugu cyiwe.
Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko kiretse amakuru hari ibindi iradiyo bafasha ibicishije mu biganiro, aha bamenyesha ibibanezereza iyo bari kubumviriza amaradiyo.
Turakunda ibiganiro tugaruka cyane bigiye by'urukundo imiziki iwacu, kubera ko kenshi usanga bari kwavuza imiziki y'abanyamahanga.
Ikintu kikunda kunjohera je buza bwanje bwa minsi yose, ibiganiro by'inkino nk'umuziki sarasara ndyamye mu ijoro anduhura, akazi karakunda kundura kabimena kindi kintu nkundira radiyo.
Ndana ambiance mukatubwira impanuro cy'abakundana, turabikunda tubwiye abajene.
Hari indirimbo, hariho ibiganiro byiza byose mva biranyohe n'utundi dukino kandi.
Afatiye ku kivugo cy'uyu mwaka kuje inama n'ingingo no guharanira amahoro, umushikiranganje kumenyesha amakuru yemeje ko iradiyo ifise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu, na cyane cyane mu gutsimbataza intwaro rusange. Frederico Nahimana asaba abamenyesha amakuru kwisunga amategeko n'akarangamutima k'umwuga kugira amakosa yibonekeje muri kahise ntazasubire.
Habonetse uturenge mu maradiyo amwe n'amwe bigatuma afatirwa intego zikomeye. Ingingo rero ko ata giti cyo dukora mu jisho kabiri leta y'uburo isabamwe muri ku mutuzi gukora kubimeje amategeko mutarase amayaborohereza gusa mukaraba n'ibyo musara mukora akazi kayo ata namwe muherekanire. Mukurikije akarangamutima k'umwuga mumenye yuko umumenyeshamakuru atandukanye n'umunyapolitiki.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe mu gihe amaradiyo atatu acugaye: Radio RPA, Radio Bonesha FM hamwe na Radio Televiziyo Renaissance. Mu gihe hari haturiwe hugagwa ayashika kuri atanu mu mwaka wa 2015, Radio Rema FM na Radio Isanganiro zikaba zozo zaruguruwe. Urwego CNC rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi rukamenyesha ko dosiye y'ayo maradiyo atarugurugwa iri mu butungane. Kiretse ayo maradiyo, imirongo y'amaradiyo mpuzamakungu Radio Ijwi rya Amerika hamwe na Radio BBC yarugawe n'urwego CNC mu kiringo cy'amezi atandatu. Ikiringo cyarangiye mu kwezi kw'11 2018, ariko n'ubu ikaba itarugurugwa. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.